Radio ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategura kandi mugezwaho na Diane Ninahazwe.
Amakuru yacu urutahera kuyavugwa kuvya Iran aho no munsi kwa kane vyitezwe ku muryango umwe bwa Buraya wongereza ibihano kuri Iran na bamwe mu bategetsi mu vya gisirikare bico gihugu ho muryango uvuga ko ufise ivyemezo sindamusiga ko zimwe mu ndege zitagira umudereva drone mu gifaransa urusiya bwakoresheje mu kugaba ibitero muri Ukraine bwazihawe na Iran ejo kwa gatatu akanama k'umutekano muri ONU kakoranye kiga kuri iki kibazo kagira ko kemeza ko drone za Iran zasambuye Ukraine. Iran n'Uburusiya birahakana ko ata drone za Iran Uburusiya bwakoresheje mu gutera Ukraine. Iran imbere yari yasabye Ukraine ko boja mu biganiro bakayaga kuri iki kibazo, ariko Ukraine yahisemo guhagarika imigenderanire yose n'ico gihugu. Igisata kijeje vy'imigenderanire umwe bwa Buraya n'amakungu kikemeza ko atagisivya ibihano biza vyateguwe kandi bifatwa uno munsi kuko ivyemezo vyose vyegeranijwe. Urutonde rw'abategetsi ba Iran umwe bwa Buraya buza gufatira ibihano uno munsi itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ryabonye ruriko abategetsi batatu bakuru mu gisirikare ca Iran barimwo ugitwara. Ibihano biza kwemezwa imbere y'inama y'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya biza kandi gukora kuri sosiyete yo muri Iran yitwa Shadeb ikora utudege tutagira umudereva. Tukivuga kuvya Ukraine n'Uburusiya, ibice 70% by'abanyagihugu ba Ukraine bifuza ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya ibandanya gushika igihugu cabo gitahukanye intsinzi. Ivyo biharuro vyavuye mu gipimo c'ivyigwa cakozwe kigamije kumenya ico abanyagihugu ba Ukraine bagona ku ntambara igihugu cabo kimazemwo imisi n'Uburusiya. Ico gipimo c'icigwa citwa sondage mu gifaransa cakozwe mu kwezi kw'icenda. Ico cigwa cerekana ko 91% vy'abanyagihugu ba Ukraine bifuza ko intsinzi yabo yoca ikurikirwa vyihuta no kwisubiza uburere Uburusiya bwambuye Ukraine burimo na Crimée. Ivyavuye muri ico cigwa bije bivumera ivyo president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze, yumvikanisha ko atiteze guca mu nzira y'ibiganiro kugira ngo intambara n'Uburusiya ihere igihe cyose Vladimir Putin azoba akiri president w'Uburusiya. Ico cigwa ikindi kibazo cashimikiye ko cari ukumenya urugero abanyagihugu ba Ukraine babayeho bishimye. Abishuye bavuze ko babayeho nabi cane, ivyizere vy'ukuzokongera kubaho mu vyishimo bakabibona mu myaka itanu iri imbere. Barabajijwe kandi gutanga amanota y'uburongozi bwa Amerika, Ubudagi, Ubushinwa n'Uburusiya. Abashimye uburongozi bw'Uburusiya bari munsi y'igice 1%, abashimye bw'Ubushinwa ni ibice 14% vy'abanyagihugu ba Ukraine baragabanutse kuko mu 2021 bari ku bice 36%. Ubudagi bushimagizwa n'abanyagihugu ba Ukraine ku bice 46%, mu gihe mu mwaka uheze bwari ku bice 48%. Amerika nayo abanyagihugu ba Ukraine bayihaye amanota 66%. Mu gihe mu mwaka uheze yari yaronse 37%. Ijwi ry'Amerika reka makuru yacu tubabandanirize ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Malawi. Yavumbuye ikinogo rusange cahambwemwo abantu 25 bikekwa ko boba ari abanyagihugu ba Ethiopia. Polisi ya Malawi yatangaje no makuru yivuga ko yaburiwe n'abanyagihugu baba mu karere kitwa Nzimba kari mu buraruko bwa Malawi ku birometero 250 uvuye ku murwa mukuru Lilongwe. Ababonye ico kinogo rusange bari guhakura ubuki mu ishamba. Malawi ikeka yuko bari abanyagihugu ba Ethiopia bari kwagerageza kwimukira muri Afrika y'Epfo baciye mu nzira zinyuranye n'amategeko. Umuvugizi wa polisi ya Malawi aliwe Peter Kalaya yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ku bizamini vya mbere vyerekana yuko abahambwe muri ico kinogo rusange bafise imyaka iri hagati ya 25 na 40 kandi bose b'igitsina gabo. Imibiri yabo yaramaze kononekara nk'uko polisi yabibonye, ariko yashoboye kuyizura gutyo yitwara mu bitaro kubakorera ibizamini byo kumenya icabishe. Amatohoza ya mbere akaba yamaze kwerekana ko atakwezi kurarenga bahambwe muri ico kinogo. Malawi irakunze gucamwo abanyagihugu bo muri Afrika yo mu buseruko baba bagiye kurondera ikiruta ikindi muri Afrika y'Epfo. Polisi ya Malawi Ibiharuro itanga byerekana ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa cendo no mwaka yataye muri yompi abimukira baca mu nzira zitemewe n'amategeko 221 muri abo 186 barabo muri Ethiopia. Kumugabane wa Afrika kandi ishami rya ONU ryitamagara abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo ritangaza ko abantu 8 mu banyuma banduye ikiza ca Ebola muri Uganda atawo bigeze bahurira n'abandi yo mugera imbere yabo. OMS ivuga ko ibi biteye impungenge y'umuvuduko w'ubwandu bwa Ebola n'ingeni cyo kiza kiriko kirahanahanwa. Ebola muri Uganda muravyibuka ko yadutse mu kwezi guheze kw'icenda abamaze kwandura ni 60 abimaze guhitana 44 abarindiriye guhabwa inyishu y'ibipimo bashobora kuba baranduye akaba ari 20. Ubwoko bwadutse muri Uganda bushusha neza cyane n'ubwigeze kwibonekeza muri Sudani. Ibwo bwoko nabwo incancu n'imiti bihari kugera ino saha ntibishobora guhangana nabwo nk'uko OMS bivuga, ariko iryo shami rya ONU rirabandanya rigahumuriza rivuga ko yo na leta ya Uganda bariko bariga ingene bogerageza incancu zibiri zirimo rumwe ruriko rukoregwa mu Bwongereza n'urundi ruriko rukoregwa aha muri Amerika. Perezida wa Uganda akaba aheruka kuvuga ko imwe mu Kenyuro Uganda yafashe harimo yuko hari bice bimwe byo twagwa abanyagihugu bakaguma mu ngo zabo uburere bumaze kubonekamwo abanduye ni Mubende na Kasanda. Tukiri mu gisata cy'amagara y'abantu ishami rya ONU ryitahamagara abantu ku isi OMS ritangaza ko ataragera kuri vanaho ibihe bidasanzwe byashizeho kubera ikiza cya virus ya corona. OMS sigura ko naho hari intambwe yahabaye haba mu bitigiri by'abandura umugere canke abuhitana ico kiza kicatsi ndaro ahatandukanye ku isi yose.
Diane inahazwe urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Mu Burundi uyu munsi kwa kane baribuka imyaka 29 ishize Perezida Melchior Ndadaye yishwe. Yagandaguwe ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 10 mu gihumbi kimwe 1993.
Twama twumva yuko hari abantu benshi bavuga ati murarara neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye. Turamaze kumva n'abandi bavuga bati aho Ndadaye bamwica ngaha mu Burundi hariho abanyarwanda bari bahari b'abatutsi b'abahutu.
Uyu ni Pierre Kave Nahimana uyobora umugambwe Sangwanye Frodebu. Mu Burundi kandi imiryango 30 yabo mu bwoko bw'abatwa iba hafi y'umurwa mukuru w'intara ya Cibitoke ivuga ko ibayeho mu buzima bubi igasaba ubuyobozi kwifasha. Naho abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe n'ibura ry'imvura bafite ubwoba ko bazasonza. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye nimujye kuri radio yanjye. Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Tugere mu Burundi, imyaka 29 irashize kuva Perezida watowe muri demokarasi Melchior Ndadaye yishwe. Umugambwe Sangwanye Frodebu yakomokagamo uhamagarira leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa igandagurwa rye. Pierre Cavenio Nkuru afite inkuru irambuye.
Imyaka 29 irarumanye Melchior Ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu matora ya demokarasi agandaguwe. Umugambwe yakomokamo Sangwanye Frodebu uko buke yuko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'icabibatumye. Pierre Claver Nahimana atwara uwo mugambwe yavyibukije mu kigeno yahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yahavuye agigwa incungu ya demokarasi.
Turongera tugashima intambwe utungane bwo mu Burundi bwashyizeho yo gushengeza mu butungane ibihangange byategetswe ihirikwa y'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki 21 Gicukutu umwaka w'1993. Gusaba Leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane kubakora ibishoboka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barebe usubireke imbere y'ubutungane. Umugabo Sangwanye Frodebu umusaba Leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko gukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri icyo gihe imfubyi n'abapfakazi ko boshirwa n'ingoga mu murwi w'abasaba indishyi y'akababaro.
uwo mugambwe watangaje ko harabamaze iminsi baguhanura kwitura ubutungane witwarira abanyamahanga boba baragize uruhara muri ubwo bwicanye ico bikoze naho Imana yavuze ko iyo nzira umugambwe wiwe utazoyifata kuko atavyemezo bikwiye bafise
abarundi bonyene niyo bari muri byo twamacumba yuko abantu benshi bavuga ati murarara neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye turamaze kumva n'abandi bavuga bati oya oya murarara neza aho ndaze bamwica nga mu Burundi hariho abanyarwanda bari bahari babatutsi babahutu bagira bati nimubikore ibyo twebwe ntacyo tuzi.
Ubutungane bw'Uburundi buherutse gushira habona urutonde rw'abantu 17 bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi bagerezwa itembagazi wa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye yakomoka mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'igihumbi 1993. Abenshi muri bo bari intwazangabo mu gisirikare. Ku isonga haza mugenzi we nawe nyene yahoze atwara Burundi aherutse kwitabira Imana mu gihugu ca Mali, Major Peter Buyoya, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'ibicocoro mu gisirikare ca kera. Abari mu gihugu barafashwe barafungwa barimo General Celestin Ndayisaba, abakoronele nka Gabriel Gunungu, Rora Niyonkuru, Nanise Nahigombeye bakuwe mu karuhuko k'izabukuru. Abandi barahunze igihugu barimo Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Abenshi muri abo batari mu gihugu baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose, abandi bakategwa gufungwa imyaka 20, bagirizwa ibyaha bitatu bikuru bikuru: ukwica umukuru w'igihugu, gutembagaza ubutegetsi, hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana ya gufi iyo dosiye yemeza ko urwo rubanza rurimwo agashavu k'ubutegetsi ku gisirikare n'intwaro z'imbere y'umwozo w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Icyo bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hari abamugandaguye, kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwo, ahubwo ni ikintu cyiza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze n'ubutungane buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe, bufata akantu kamwe mu bintu byinshi. Tufata yuko ari kugomba kuryamisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko.
Ubwicanyi bwahitanye Perezida Melchior Ndadaye nabo bari basangiye kurongora igihugu bwakurikiwe n'indyane za politike zahitanye abantu ONU ivuga ko barenga 300,000 bo mu bwoko bw'abatutsi. Naha umugambwe Sabanya Frodebu usaba ko ukuri kumenyekana.
Harabaye mankete ariko Frodebu yaje ivuga iki bintu sibyo. Icyo gihe procureur general yari ahari yaraciye ashyiraho umurwi wakwiye mu gihugu cyose, aho bavuga bati abaragiye mu bwicanyi bwakurikiye barabafashe bose babazana mu gasho. Nkumbure ikibazo kihari, mbega byaraheze, mbe ni kuki ubu bitosubigwamo.
Idose y'ubu bwicanyi yashinzwe mu mugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever. Gusa abacitse ku icumu muri iyo myaka yo kuva muri 1993 bavuga ko uwo mugwi sever udashaka kwitaho ibyabo, maze ugashira imbere ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 sever wemeje ko bwahitanye abahutu benshi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Turacyari mu Burundi. Imiryango hafi 5,000 iba ku mitumba 7 yegereye inkambi ya Mudugudu ntigira ayicira nayimira kubera ko yirukanwe mu masambu yayo. Inkuru Ijwi ry'Amerika yakoze ifashije abakunzi bayo barisomerwa na Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Iyo miryango yirukanywe mu matongo yayo mu kwezi k'8 k'uyu mwaka. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu avuga ko iyo miryango yategetswe n'umukuru w'ikambi ya Mudugudu kwimuka ikarondera handi ja kuba, kuko ikambi ikeneye ayo matongo kandi ko ari aya leta. Aba ni bamwe mu banyagihugu birukanywe muri ayo matongo.
Twebwe rero basokuru badufite amatongo badusigiye bataza kuba turiko turarima ugeze zisaha barayadukuyemo, igisirikare carayadukuyemo. Ikibazo dufise rero ni inzara irisha abantu. Twebwe turahwereye
databukwe numwe mu bari bararose byo tongo yari yarirose ku mwami na rusage uga rero abana yari yahabyariye bari bashaje umugabo wanje yapfuye hamaze imyaka 65 kandi niho yari yaravukiye bakihaba rero ni iyo kambi y'igisirikare ngo ntane yari ihari iyo kambi ishikiraho hane gihungwe yaje isangaho abanyagihugu ari bo batanguye kuhaba
ibintu biruko mu gihe abanyagihugu bavuga kwa matongo aribo batanguye kuyashikamwo imbere y'uko ikambi ya mudugudu ihashikamo mwaka 1985 uyu mutamba w'imyaka 76 avuga ko ariho yavukiye yemeza kwa matongo ara yabo bwegu
44 mvuka kwezi umunsi bashwe na basokuruza batumye kwa matongo ari ari heteshwe nta namba uyu munsi mu 2022
abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bayiganiye ko babujijwe gusubira gusoroma ibyo bari bararimye icibagiwe cyo n'ugusubira kuyarimamwo ubuseruke mu mugwa w'abanyagihugu baturatujwe mu matongo bavuga ko arayabo Pascal Nzikwinkunda avuga ko ingaruka mbi zimaze kwibonekeza kuri bamwe muri abo harimo n'imijyango irenga 20 imaze guhunga igihugu
inzara kuna mutumba iriko iracibita icamabuzi n'ukuvuga hariho abo twikeka ko bamaze kwicwa n'inzara hariho umutama ageze mu zabuku ariko agupfa n'uvuga turikeka ko yubayishwe n'inzara yari nawe niko yarabayeho ku buryo bwo gutungwa n'itasha aho zahacitasha urumva bica bibi inzara igeze ku rwego rwo cyo kuva bafashije ngiye kose rero mu minsi imbere turahunga turahunga tutazi duhungira
isoko ryacu ritubwira ko kugeza ubu igisirikare atacho kirashikiriza kuri ayo matati ari hagati yato nabo banyagihugu ariko buramatari w'intara ya Bubanza Nizigimana Kreofasi avuga ko ikibazo yagishikirije inzego zo hejuru aho hari ku munsi wa mbere w'indwi heze abanyagihugu bagiye kugaragaza umubabaro kubiriwe yongeye uburongo yabavuga ko banyazwe amatongo avuga ko bitwaye ku nzego zitandukanye zo munwaro gushika no ku muhuza w'abarundi ariko kandi abandanya avuga ko bakeka ko ari umugwi w'abasirikare bo mu nzego zo hejuru wabo ugomba kubanyaga utwa
ni hamwe ikintu umurundi wuna munsi akwereka imbere utabona ibiri inyuma igituma tubona ko ibi bintu ari ikintu kinyegejwe inyuma y'ikindi nuko ibikorwa bazanye atabishasha ari bya bindi byahora bikoregwaho
umugore w'umutumba Rugunga umwe muri bako n'imiryango ivuga ko yomowe mu matongo yabo Ruvugo Celeste afise asaba umukuru w'igihugu kubw'abarongoye
na handi hantu hasi hejuru hariho bashobora gukubita isuka ataraya matongo yuko turasaba sebarundi ko yogira ica koze nk'abantu tujejwe intwaro dusanzwe duserukira bene gihugu turafatwa n'agahinda kenshi iyo tubonye abene gihugu dusanzwe tuvugira bariko bibamwe bahunga bava mu gisagara kubera ikibazo babuze aho bakubita isuka
umuhinga mu bijanye no gutunganya amatongo avuga ko ingorane z'amatongo ziri hagati ya leta n'abanyagihugu leta zifisemo uruhara na cane cane kuva mu ntwaro y'abakoloni kubwa Emerine ukuri asigura ko abadagi n'ababirigi bari bashinze ko amatongo yitirirwa leta ari amatongo atagikorwa ariko arakoregwamwo na bugingo nubakaba ariko bikiri uyu muhinga arafise ica hanura leta mu ntumbero yo gukinga amatati n'ingaruka mbi ku banyagihugu afatiye ko haheze imyaka myinshi ikambi ya gisirikare kare ibanye neza n'abarongoye
twivuza ko leta yogira ibya expropriation ari uko yabuza handi ifasha tu umwaka zogira expropriation nka 20 nzozigira mu ntariri mu ikomini iyi zobangira nkore imigambi iyi ishitegura n'umuzibukiro buri umuntu bazomwimura basha bamuha n'umuzibukiro na cyane cyane ko umuzibukiro leta ushize kugihe ubu wa udugije kugira ngo umwene gihugu ntarengane
iyi miryango irenga 5000 iriko yimugwa mu matongo apima hegitari zirenga 1000 ziharugwa ko tudugu dindwi turi mu makomine 3 imwe ni Buganda yo mu ntara ya Cibitoke iyindi Bubanza hamwe na Gihanga ziri mu ntara ya Bubanza iri mu kambi ya mudugudu ikora ibikorwa byo kwitegurira gufasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu
tukiri mu Burundi imiryango 30 y'abarundi yo mu bwoko bw'abatwa iba hafi y'umurwa mukuru w'intara ya Cibitoke ivuga ko hibayeho mu buzima bubi inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye nanone yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi muragezweho na Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda
utamwe kuduga kuri uwo mutumba warukana aho babatwa baba kubera metero 15 uvuye ku mugo mukuru w'intara ya Cibitoke ubona utuzu twa mitego utwo natwo twubakishije ibiti n'ivyatsi n'uduhema twatabaguritse uri kure ukibaza ko tubamwe ibikoko ariko hashitse wakigwa n'abantu bihebuye abarundi banabonikora biganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika yo bagowe.
Turamerewe nabi ngaha, ntacyo dufashwa, tubayeho nabi, tuba mu nzu z'ingondano, abandi barapokera ntituronka, turabayeho nabi, n'ukuri tumerewe nabi rwose.
Ndasonze, ndamerewe nabi, singira n'inzu mbamwo, ndasembereye n'ikigoyi kiri mu kunyitsa, ntitugira icyo tutamira, abana baraza ku ishuri, mugabo nta myambaro bagira.
Hari kindi abo yita basangwa butaka babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika nuko abaserukira basa n'ababibagiye kandi bumva abandi basangiye ubwoko bama bagendewe bakaronse kwifashanya.
Tuhabaye nabi nabi n'abategetsi ntibatwita.
Natwe nuko kubakirwa ntabandi, natwe tukafashwa imfashanyo yaboneka tukafashwa ntabandi, mugabe kiri imbere bosaba yuko babambura kutwubakira, murabona aho turi, ibi ntitumerewe neza.
Leta nizi tufashe nk'uko ifasha abandi, itwubakire, itusira hakomeye nk'uko basize abandi hakomeye. Twobasaba imfashanyo butuzanira natwe tukamererwa neza.
Mu mashyirahamwe yishinze guharanira agateka k'abatwa bavuga ko imibereho y'abo Barundi igenda ihura n'ubwo bukene buvugwa n'abo baba ku mutumba wa Rukana. Nishure Gilbert aserukira ishyirahamwe Terimbere batwa dukingira ibidukikije mu ntara ya Cibitoke, avuga ko ibishikirizwa n'abo bantu abo Nikora bama babitangiye ibyegeranyo ku nzego nshingwantwaro.
Twebwe twama twavuze kenshi cyane twerekana iyo ngorane, aho usanga umutwa abayeho mu buzima budasanzwe, kumbure se ubukene bukamugariza inzara, tugashya tuvuga duti none mubona twokora iki. Turagerageza kubivuga imbere kumbure se y'uburongozi buturongora, ariko turabona kumenga ikibazo ntikiraronkerwa inyishu nk'uko byatezwa kugenda.
Buramatari w'intara ya Cibitoke aremeza ko bamwe mu barongoye na cyane cyane abo mu bwoko bw'abatwa bafise ibibazo by'ubuzima bizoza Karem, ariko aragiriza baba ku mutumba wa Rukana kugurisha imfashanyo bama baronkejwe bakaguma basegerereza. Uwo mutegetsi akabasaba kuvavanura n'iyo ngeso bakaja mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere nk'abandi Barundi.
Tugezeho abantu bose bakorera hamwe, aho batwa bavuga yuko batubakirwa amazu nibaje hamwe n'abandi, hariho ihuriro ry'abatwa nibarijemo kugira ngo n'icyo wese byakeze kirotanga gitangwe muri iryo huriro barababo bahaye n'abasigaye. Kandi ikibazo bagira nuko ibyo bagiye bararonka aho hambere byose baca bagurisha bakemera kwibera nko kwa kunini navuga mu murwa ngo fahabaye, ariko umugwa w'amatungo yaraze.
Naho biruko hari byinshi byerekana ko leta iri kirafasha Abarundi bo mu bwoko bw'abatwa mu iterambere. Akarorero ka hafi nako mu gisata cy'indero, muri icyo gisata leta yafashe ingingo muri uno mwaka w'ishuri kw'abana b'abatwa bahejeje ishuri nshingiro bafise 36% mu kibazo cya leta bajya mu gice cya kabiri cy'amashuri mu marise afise uburaro kandi ku buntu, mu gihe abandi bana bo mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi baronsa ayo manota biga bataha mu miryango yabo.
Tujye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda bavuga ko bahangayikishijwe n'ibura ry'imvura. Baravuga ko bazasabikwa n'inzara bitewe n'izuba ryinshi rikomeje kwangiza imwe mu myaka yabo bari bahinze. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Bamwe muri abo bahinzi bahinga mu nkambi ya Rusenda, abandi mu misozi yunamiye inkambi, bavuga ko kuva mu kwezi kw'icyenda nta mvura iragwa mu birima yabo, kandi ari cyo gihe bari basanzwe batereramo imyaka. Byangandora Alex ni umuhinzi w'imboga muri inkambi ya Rusenda.
Rero uruzuba rubayeho rurarenze n'ibiti biko biruma. Nibyo duheruka gutera byose byarumye n'ahantu hitwa ngo ni ngungu ni mu myonga hose haragize gute harumye. Aho wadiga ati mu mezi abiri atatu imvura izoza gukoroka namaze gusoroma, ibitegwa byose twateye byose byarumye kubera uruzuba. Rero natwe by'impunzi turi ngaha mu Rusenda n'ukuri turahanzwe n'iki n'inzara ivyerekeye ikirimi. Ukurima aho turima harahari hariko nyamara uruzuba rurabaye ndanse.
Aba bahinzi bashimangira yuko bashobora kwibasirwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwa n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa rya PAM yatindaga kuboneka.
Twebwe ikibazo cy'uruzuba cyo hano mu Rusenda ni ukuri kiratubangamiye. Twahora tubona imvura mu kwezi kw'icumi igwa irengarenga zigatoha, isombe zigatoha, none ubu n'ukuri izuba riraturembeje, twatiriwa n'uko imvura igwa kare tukadugiye ruguru tukagenda muri ba banyabutaka bino twasanze bakaduha akazi tukarima, cyangwa se warose n'udufaranga ugakota hurima, none ubu urabona izuba riraturembeje imvura yase kugwa. Nari n'ukuri twashaka Nukuri namba hari amashyirahamwe yo twiteho twegaba refugee bo mu Rusenda batwiteho bareko batuzanira udufungurwa tujya na nyamafaranga twa pocket tuvuze gusuma ntituronka nibyo dusuma
kankindi Irene numwizo mu kambi ya Rusenda aba muri village ya gatatu avuga yuko uruzuba rwatumye bimwe mu bifungurwa byari bisanzwe bihingwa mu Rusenda biduga ibiciro
irengarenga twahara tugura inoti y'ijana ubu zigeze ku mafaranga amajana atanu urutomati rumwe n'amafaranga amajana atanu naye ikibagiwe cyo n'intore ntizivugwa ntitugige intore ibintu byabaye akumiro mu nkambi ya Rusenda ndetse n'ababanyi batwashyiriye uruzuba rwaturembeje tugira turacyagenda kurondera udusombe bakatwiruka ko kubera ko nabo ariho basoroma ebana twe mu nkambi ya Rusenda turahanzwe cyane gose nk'amashyira hamwe mu twitayeho murakwiye kuraba nyene mu tugarukira ko kabisa turahwera n'inzara
kubera ibura ry'imvura riri muri aka karere usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zije gushakira imirimo mu bindi bice byegereye imigezi
bamwe bariko baragenda bajya mu zakaremi abandi bajya Rubumbashi ubu namateke yabaye make abandi bajya mu zakatanga nabwo katanga naho nyine yamaze kugira ikibazo hariya mu za murongo naho nyine hagize ikibazo nk'iki nyene kizuba iyo mpamvu abantu benshi bariko biyumvira ko baboba ngaha hantu kuko urabye ngaha hantu nta gitegwa kindi gishobora kuba cyohategwa usibye umwumbati kuko urimo ku misozi mugabo ibindi bitegwa impunzi zari zagerageje kwiyarangiza zigatera ibishoboka byose abantu naho bari ku misozi mugabo bitewe n'uko imvura yahagaze ubu abantu benshi bariko barimuka bitewe n'abade proje benshi bariko barimuka bava ngaha hantu
Ivi Hamuri akorera ishyirahamwe rishinzwe ubuhinzi mu nkambi ya Rusenda avuga yuko ibura ry'imvura rizangiza iki gihembwe cya mbere cy'ubuhinzi si abahinzi bo mu Rusenda gusa bafite iki kibazo cy'imvura ahubwo n'abandi bahinzi bo muri Fizi Uvira na Mwinga nabo bavuga ko bafite icyo kibazo Uvira Sengabo iri ku Amerika Uvira
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Mwari mututeza matwe ibiganiro byo kuri isaha na hari humurije nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema nagiye taha ni washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose
Agasaro kaburaga ka ryo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwaye mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwaye mu ntara